ሰፈራጂ ኒውስ ሚዲያ አሜሪካ። Ishwiti Amerika makiru hundi no makinyar Gwanda i Washington DC. Miliwe neza nchoti mudu tezama tukui murikume na Fideni Yongabo.
Na Thomas Kamili hindi mngiriwe neza. Inji ngozi nje nziza makuru. Murugwanda ine kushinga matija kuye mejiteje kwa rjimanza manabjaha. Umukuru ijihugu yari ya ishubije atari sinye.
Gusubira mitije kote vila teka njizgumu mitije kwa nshingari jatu. Ariko biri mwasha banya kwa prezo wa republika. Kwa taasinyi teje kuwe nda yari wonyemi kosa changu yari wonyemi njingo. Imwe cyangwa yindi shobora kubinyuranyije n'andi mategeko cyangwa se iyabishobora kuba yabinyuranyije n'itegeko nshinga.
Uyu ni Evode Uwizeyimana umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ubutabera ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Abantu bihumbi n'ibihumbi batonze ku mabarabara yo mu bisagara bibiri bikomeye byo mu buraruko bw'igihugu cya Ethiopia no munsi mu ntumbero yo kunamira abategetsi bishwe muri kudeta yageragejwe muri ako karere. Muri Mauritania umukandida yarangije mu kibanza cya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu yaritwaye ku munsi wa kabiri mu rwego rujejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihugu. Aya makuru nayo yandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ido ni dore y'amakuru tubafitiye muri aka kanya. Abantu ibihumbi n'ibihumbi batonze ku mabarabara mu bisagara bibiri bikomeye vya mu buraruko bw'igihugu cya Ethiopia uno munsi kuwa gatatu. Hari mu ntumbero yo kunamira abategetsi bishwe muri kudeta yageragejwe muri ako karere. Abahinga mu kurasa bari ku masunzu y'amazu yo kumugwa mukuru w'intare ya Amhara Bahirda hamwe n'abajeje umutekano bari muri cyo gisagara kwerekana inguvu mu iminsi ine inyuma y'icwa ry'abategetsi muri iyo ntara. Mu bigeramiye bikomeye umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed mu gikorwa ciwe cyo guhindura ibintu mu gihugu. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bakoraniye ku cibutso kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele. Iyo ntara niyo mukuru w'igisirikare cya Ethiopia Asear Mekonnen yarashwe n'ubujejwe gucunga umutekano wiwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheza turukamwe. Leta ya Ethiopia yagirije Asemnu Tsige yigeze kuba umutegetsi mukuru ajeje umutekano mu ntara Amhara kuba ari we ari nyuma y'igitero cyahitanye ubuzima bw'umukuru w'iyo ntara Ambachu Mekonnen n'abandi bategetsi babiri ku mugwa mukuru w'iyo ntara Bahida hamwe n'umuhanuzi wiwe mukuru n'uwundi musirikare mukuru ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba. Asanu Tsige leta ivuga ko yishwe n'inteko zijeje umutekano ku munsi wa mbere yagirijwe ko yagerageje kwigarurira intara ya Amhara.
Muri iyo mirwano yabaye kubera ko muri iyo kudeta yageragejwe habaye mirwano mu murwa mukuru wa Amhara Bahir Dar. Iyo mirwano yahitanye n'abaturage benshi. Ni umuvugizi wa guverinoma y'iyi ntara wabibwiye ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza. Uyu munsi bahuriye mu mihango yo gusezera kuri bariya abategetsi ba Amhara rero bishwe kuwa gatandatu. Asema Hag Aseres ntiyatanze imibare ariko yasobanuye ko abapfuye ari benshi cyane kuruta kure batanu ibari bavuzwe mbere. Yavuze ko imirwano ikaze yabereye ku cyicaro gikuru cya polisi, ibiro bya perezida w'intara, n'icyicaro gikuru cy'ishyaka riri ku butegetsi. Abateye nabo mu mutwe witwara gisirikari uherutse gushingwa n'inzego z'umutekano ugengwa na polisi, ariko abapolisi benshi banze kwifatanya n'abo bantu rero bashakaga guhirika ubutegetsi bwa Amhara, ahubwo barabarwanya baza kubaganza. Uyu mutwe wagabye igitero mu gihe abayobozi b'iyi ntara ya Amhara barimo na perezida wayo bari mu nama n'intumwa za guverinoma y'igihugu ya minisitiri w'intebe Ahmed Abiye. Asemahag Aseres avuga ko iyo nama yarimo yiga uburyo bwo kuburizamo imigambi ya General Asemneo yo gushinga imitwe yitwara gisirikari ishingiye ku bwoko.
Naho muri Mauritania umukandida yarangije mu kibanza cya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu Mohamed Ould Boubacar yaritwaye ku munsi wa kabiri mu rwego rujejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihugu. Ariyamirize insinzi y'umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi Mohamed Ould Ghazouani yamara nta birenga ngaho yashikirije komisiyo y'igihugu ijejwe amatora. Yatangaje ko Ghazouani yatsinze amatora yabaye mu ndwi iheze n'ibice 52% by'amajwi. Biram Da Abeid agwanya ubucakara yaje mu kibanza cya kabiri na 18 n'ibice 58 kw'ijana by'amajwi mbwe Mohamed Ould Boubacar ashigikiwe n'umugambwe ukomeye w'abayisilamu muri Mauritania yaronse 17 n'ibice 85 kw'ijana by'amajwi. Boubacar n'abandi bakandida batavuga rumwe na leta barerekanye impungenge kubijanye n'amakarata y'ugutora yasohowe ni sosiyete yigenga mu kuvuga ko iyo sosiyete yifuza ko Gazwani atsinda amatora. Yaridogeye kandi kuba tandorerezi z'amatora z'abanyamahanga zari zihari. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika ujejwe guteza imbere demokrasi agateka ka muntu n'iterambere muri Afrika watangaje ko ushimishijwe n'ibyavuye mu matora muri Mauritania. Niyo matora ya mbere yabaye mu mahoro muri rusangi muri ico gihugu kuva kironse intayo kwikukira mu mwaka w'1963.
Inama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma 22 bikize kurusha ibindi ku isi G20 bifite abaturage n'umutungo bingana na 45% ku isi. Iyo nama rero izaterana ku wa gatanu no ku wa gatandatu mu mujyi wa Osaka mu Buyapani. Abambere abakuru b'ibihugu bambere rero batangiye kuhagera ku ruhande rwabo nako ku ruhande rwayo. Inama izarangwa cyane cyane n'ibiganiro byihariye hagati y'abategetsi batandukanye. Ni muri urwo rwego perezida wa n'uw'Uburusiya Vladimir Putin bazibanda ku ntambara y'ubucuruzi ikaze hagati y'Ubushinwa na Amerika, ibihugu bya mbere bikize ku isi bibiri, n'ibibazo by'umutekano cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati no ku bibazo bya Siriya, Iran na Korea ya ruguru. Mu batumiwe muri iyi nama ya G20 ariko atari abanyamuryango, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuyapani iratangaza ko barimo abakuru b'ibihugu babiri b'Afrika, Abdel Fattah el-Sisi wa Misiri nka perezida w'umuryango w'Afrika yunze ubumwe, na Macky Sall nka perezida wa NEPAD, umuryango w'ubufatanye mu iterambere rya Afrika. Macky Sall ni perezida wa Senegal. Perezida wa gatatu wa Afrika uzaba uri muri iyi nama ni Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, ariko igihugu cye ni umunyamuryango wa G20, we rero ntabwo ari umutumirwa ahubwo nyine abifitiye uburenganzira.
Radio ya Amerika Washington DC. Urunani rujeje umutekano ruyobowe n'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN mu gihugu cya Afghanistan rumenyesha ko abasirikare babiri b'Abanyamerika bishwe mu mutego mu buseruko bw'igihugu. Ivyo no kuvuga ko abasirikare 9 b'Abanyamerika bamaze gupfa muri ico gihugu kuva mu ntango z'uyu mwaka w'2019. Mu itangazo no musiko wa gatatu urunani rumenyesha ko amazina y'abasirikare bapfuye atazoshikirizwa imbere y'uko imiryango yabo imenyeshwa ivyerekeye urupfu rwabo. Nta birengaho urwo runani rumenyesha ku kugena abo basirikare b'Abanyamerika bapfuye naho bapfiriye. Abataliban batangaje ko abagwanyi babo bateze bongera bica abasirikare babiri b'Abanyamerika ku munsi wa kabiri mu ntara ya Wardak iri mu buseruko bwa Afghanistan. Umuvugizi w'Abataliban avuga ko igitero c'abagwanyi babo cabereye mu gice citwa Sayedabad. Umushikiranganji ajeje imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo avuga ko iyicwa ry'abasirikare b'Abanyamerika ari ibintu bibabaje, akaba yifatanije mu mubabaro n'imiryango yabo. Urunani rujeje umutekano ruyobowe n'ishyirahamwe OTAN muri Afghanistan rugizwe n'inteko 17 hafi y'ica kabiri cy'izo nteko ziva muri Amerika. Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika. Mbere yuko tujya mu biyaga bigari, niko Fide, umupira urimo hariya mu Misiri hagati ya Uganda na Zimbabwe ni mu rwego rw'igikombe cya Afrika cy'ibihugu bimeze bite?
Ku munota tugeze ku wa 39 ubwice cya mbere cy'urukino Uganda ifise igitsindo kimwe ku busa kuri Zimbabwe.
Naho se mu mukino wabanje nawo wari wahukurikiye?
Nahukurikiye Nigeria yatsinze Guine igitsindo ku busa caje mu gice cya kabiri mu masaha mu bice bya nyuma by'urukino mu gice cya kabiri.
Bivuze ko Nigeria rero ari ya mbere mu itsinda ryayo n'amanota 6-6.
Yego.
Ijwi rya Amerika rero dukomereze mu biyaga bigari. Mu Rwanda inteko ishinga amategeko yemeje itegeko rigena imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari yaranze kurishyiraho umukono aribonamo utunenge, arisubiza rero inteko ishinga amategeko kugira ngo irisubiremo irinonosore. Nibyo byabaye rero. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Iri tegeko ryari ryaratowe n'abagize inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa munani umwaka ushize wa 2018 ariko rigeze ku mukuru w'igihugu ngo rishyireho umukono arigarura mu nteko. Mukuru w'igihugu yerekanye ingingo zigera kuri 7 zasabirwaga gusubirwamo. Muri izo ngingo zasabirwaga gukosorwa, akenshi byari bigendanye n'imyandikire cyangwa se gushaka kurushaho gusobanura ikiri tegeko rivuga. Umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko, Bwana Uwizeyimana Evode, avuga ko ari ibisanzwe ko Perezida wa Repubulika asubiza inteko ishinga amategeko itegeko mu gihe asanzemo ingingo zidasobanutse.
Gusubiramo itegeko birateganyijwe mu itegeko nshinga ryacu, ariko biri mu bubasha bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko atasinye itegeko wenda yaribonyemo ikosa cyangwa yaribonyemo ingingo imwe cyangwa iyindi ishobora kuba inyuranyije n'andi mategeko cyangwa se iyaba ishobora kuba yabinyuranyije n'itegeko nshinga. Ziriya ngingo rero mwazumvise muri rusange ni ingingo zisanzwe zijyanye n'uburyo amaburanisha agenda, uburyo umutangabuhamya wanze gutanga ubuhamya akurikiranwa cyangwa se yahanwa, uburyo bujyanye no gushyira mu bikorwa ibihano by'amande, cyane cyane ko itegeko ry'ibyaha n'ibihano muri rusange ryo rivuga mu gihe cy'umwaka, iri ngiri ryavugaga mu gihe cy'amezi atandatu ryo yari yoherejwe kuri sinya, urumva ko byari binyuranye.
Muri iri tegeko harimo ingingo igaragaza amazu afungirwamo. Iyi ngingo ivuga ko umuntu ufunzwe n'ubugenzacyaha cyangwa n'ubushinjacyaha adashobora na rimwe gufungirwa muri gereza cyangwa se ahantu handi hatari mu nzu yabigenewe iri mu ifasi ya umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha akorera, cyangwa umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha wa gisirikare akorera iyo ukeka w'icyaha ari umusirikare cyangwa afatanije n'ikitso cye. Iteka rya minisitiri ufite umutekano w'imbere mu gihugu mu nshingano ze rigena amazu ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha bufungiramo ukekwa w'icyaha. Kukekwaho icyaha agomba gukurikiranwa n'ubugenzacyaha bwa gisirikare. Ayo mazu afungirwamo agenwa n'iteka rya minisitiri ufite ingabo mu nshingano ze. Iri tegeko rije gukuraho impaka nyinshi zajyaga zumvikana mu nkiko, aho bamwe mu baregwa bakunda kugaragaza ko bafungirwa ahantu hatemewe n'amategeko, abandi bakavuga ko bajyanywe mu mazu atazwi. Umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ubutabera avuga ko nta rwitwazo abashinjacyaha cyangwa abagenzacyaha bazongera kugira kuzarenga kuri iri tegeko azabihanirwa.
Birasobanutse, biranafasha n'inzego zishinzwe gushyira aya mategeko mu bikorwa, no kuba urwego rw'ubugenzacyaha n'urwego rw'ubushinjacyaha ndetse n'inkiko, biraza kubafasha kuvuga ngo dore ahemerewe gufungirwa, ubwo ahatari aho ngaho biba binyuranyije n'amategeko. Ntabwo wafata umuntu ngo ujye kumufungira iwawe cyangwa se ngo umufungire ahantu muri butike. Ngira ngo itegeko rirasobanutse, ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo uwakora ibinyuranye n'ibyo riteganya ubwo yaba ryishe nkana, kandi amategeko nayo ateganya uburyo bibazwa. Ntabwo twebwe twibaza yuko ikibazo cyari itegeko, kuko buriya ikibazo akenshi muri iki gihugu dukunze kugira ntabwo ari ikibazo cy'amategeko, ni ikibazo kiba muri enforcement, kiba mu kuyashyira mu bikorwa. Ariko iyo tubonye ingingo runaka twayinoza kugira ngo ibe yumvikana kurushaho, icyo gihe turabikora kugira ngo hatazagera n'uwitwaza ngo ntiyayumvaga neza.
Itegeko kandi harimo ingingo igena uburyo gufatira umutungo w'uwatorotse cyangwa uwihisha ubutabera wahamwe n'icyaha bikorwa. Iyo icyaha gihamye uregwa watorotse cyangwa wihishe ubutabera, urukiko rugena uko umutungo we uzakoreshwa. Iyi ngingo ivuga ko uwo mutungo ushobora kunyagwa cyangwa gufatirwa ugatezwa cyamunara hakurikijwe amategeko abigenga kugira ngo uzabe mu bwishyu bw'abakorewe icyaha. Iri tegeko ryari ryasubijwe inteko ishinga amategeko na Perezida wa Repubulika ngo hakosorwe ingingo zimwe zigaragara ko zitari zinoze. Ryatowe n'abagize inteko ishinga amategeko bose, ubu rikaba risigaje gusubizwa Perezida wa Repubulika akarishyiraho umukono rikabona gusohoka mu igazeti ya leta. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Naho kuvyerekeye Burundi, rwego sense rucunga itangazamakuru mu gihugu rutera kama abamenyesha makuru kuzo kwisunga akaranga mutima kumwuga bakirinda makosa mu biringo vy'imbere mu matora y'inyuma yaho. Urongoye ugwo rwego yabishikirije kuri uno wa gatatu mu ruganda nabwo kurabira hamwe kugene abamenyesha makuru bo kwigenza mu matora ya mu mwaka w'2020. Inkuru y'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo tubishikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Bafatiye ku matora yabaye mu myaka iheze, abarongo ya maradiyo n'abamenyesha makuru basanga habaye utunenge tumwe tumwe ko gukosora. Harimo kurungika abamenyesha makuru ku rubuga batevye abamenyesha makuru bigenza nk'abanyamigambwe, ukutubahiriza amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru n'ibindi. Urongo rwego sense Nestor Bankumukunzi asanga ariko uruhara rw'abamenyesha makuru mu matora ari ntangere.
cambere cyoco nuko uruhara rw'abamenyesha makuru muri iki gikorwa cyo gutunganya amatora ari gikorwa ntangere mbere ntasubirizwa kuko byagiye biraboneka ngahi wacu muri kahise eka mbere no mu bindi bihugu muri ico gikorwa rero bahamagariwe gukora no gukora ivyo vyose bishoboka kugira ngo habe amatora atunganye mu gihugu kugira ngo naho ayo matora atungane no gutanga ubutumwa ubutumwa butuma abantu ubwa mbere hoho bamenya gutora icatsi n'ururo bigisha abantu ibijanye n'amatora amatora atunganijwe ryari amategeko agenga amatora nayahe bakabigisha neza hanyuma bakagenda muri amatora bazi ico bagiye gukora
kiretse ko abamenyesha makuru boronswa inyigisho kukuntu bakwigenza mu matora warongoye ubwo gwego asaba barongo ya maradiyo kugira icyo baterereye
ariko twabonye yuko ibikorwa byinshi kandi bihambaye biba guhera no munsi ukuvuga imbere yuko amatora nyezina aba kijya gihe twahawe uburyo none kuva no munsi gushika kiriya gihe twakora iki individuellement en tant qu'organe de presse collectivement en tant que media ntiturindire cya gihe cy'uburyo buzoza kandi tuzi neza yuko ikintu giturindiriye gihera uno munsi hari ababitanguye babasa finanse ni byiza mugabo collectivement hari ikintu umuntu twokora kugira ngo tube turakompanya processus kubera na twasomire ataje hindutse muri indwi bazoransa karande electorale
abasabwa kugira icyo baterereye mu matora bo bavuga ko uburyo bw'amafaranga atari kirenga ico babona boterera ni nk'amamodokari yo kunguruza abamenyesha makuru nko mu gisagara cha Bujumbura umuyobozi wa radio Nderagakura Gorgo Sabushimike numwe muri abo bayobozi
nti mbega none ko hariho nk'abantu bafite imiduga ikomeye none nko mu gisagara batugomba kugira nk'igikorwa iyo miduga ni kubera ikibatayiza na dokumenti y'igitoro jewe ndivugira mwatsi no kugira abandi hari imiduga ishobora kuba yoduga ruguru bwaba ni igitoro duga ruguru ni musangira kurse promenade gahe mu Jumbura hoje ari nk'iko bakibere ngo gahe mu Jumbura nkumbure umuntu yo bica fasha akadepasa nk'abantu hagira abakurse ngaha muri ville mu gihe haba hari synergy ivyo nazo bisaba yuko ico gihe kibaza gutunganya hanyuma abajeje bimenyesha bako baheza bakabyumvikana bakabihana hana kwivyimbira nibaza yuko dukorera igihugu twese kandi ngira ngo bishoboka
mu gihe ibimenyesha makuru n'amaradiyo vy'abigenga atahandi bisaba imfashanyo atari mu bihugu vyo ku migabane ya Amerika na Buraya Leta y'u Burundi ishikiriza ko izo mfashanyo itazishaka. Chanel Sabimbona umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bwo kumenyesha makuru yabigarutse ko muri ugo ruganda.
Kindi nashaka gushikiriza nuko muri prévision budgétaire ya bushikiranganje bwari bwasabye uburyo butari munsi y'imiliyoni 50 kugira ngo turabe yuko bwoterera gusahiriza ibinyamakuru kubiko biritegurira guherekeza aya matora jehova nituramenya neza isiro bije izoba iyo nyene twasabye mugabo mwizero uriho yuko leta nayo nyene izozana umuganda ukwiye kugira ngo ibinyamakuru biherekeze amatora kuva imbere hagati n'inyuma muraze ko nyene cyo barimo kuyimwe yari kumbere yavuga ati amatora y'iwacu kandi azotungwanywa n'abarundi bo nyene yongere ashigikiwe ku nguvu z'umwenegihugu sigurare yuko si turiko turasaba kebyo za pui financier nabonye yuko abereke gira des initiatives fonde na sous une pour les élections il faut que turahagabira tukaraba yuko bihuye n'intumbere y'igihugu
mu kurangiza ugo ruganda gw'umunsi umwe kwamenyesha makuru ugwego sense n'abarongo ya maradio n'ibinyamakuru bagize ico bumvikanye nuko imbere y'uko kwezi kwindwi uno mwaka kurangira bo babashinze umugwi uzoburongoye uruganda ruzokurikiranira hafi amatora yo mu 2020.
Desire Tungimana yatugezagaho rero imigambi ya Sense mu rwego rwo gutegura itangazamakuru ko rizitwara mu matora yo mu 2020 na nyuma yaho. Hagati aho ngaho mu gikombe cy'isi nako mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu Uganda na Zimbabwe bagiye kuruhuka ubu ngubu ku gitego kimwe ku kindi. Mu misozi miremire ya Minembwe mu ntara ya Kivu yepfo ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage ibihumbi bahunze imirwano hagati y'abamayimayi n'abanyamurenge bo mu mutwe witwa Twirwaneho ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaston Gaburi Uvira.
ibitero by'abagwanyi ba mu Mayimayi byo kuri wa gatatu tariki 26 y'ukwezi kwa gatandatu byatumye abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga mu mihana yo mu Marango bahungiriye migwano muri Centre Modegu hafi yakorera igisirikare cya Monisco ndetse n'ubuyobozi bwa komine ya Minembwe. Bamwe muri abo baturage biganjemo abana n'abagore aho bakambitse hanze ya komine ya Minembwe n'imbere y'urupangu rwa Monisco bavuga yuko ibintu byose byari mu mazu byahiye, inka nazo zasigaye ku misozi abagwanyi ba mu Mayimayi bazitemaguye.
Twasize byose, twasize ibyo ya abari babifite babisize nabahaha kandi bagiye babonaho bahahira ibintu byose twabisize kuva kwisahani kugeza ku matera y'abana n'ibirengeti byose turamafu turahangaha turi ku musozi n'abana ntacho dufite.
Twahunze turi no mu madego ko turagana duhunga n'abana twatakiye leta nta kintu na kimwe yatugejejeho ahubwo aho kudutabara kiraguma guheza abadaye badutera amasasu. Izo bintu bitumereye nabi cyane, turahangayikanye n'abana, none turasaba ngo mudutabare, mugire icyo mwatugezaho. Turabasaba ngo badutabare kabisa, dufite ikibazo. Abantu bose bamwe abana batakaye ku misozi ntabwo tuzi iyo bari, turifuza ngo mudufashe kabisa, muduheze amahoro.
Ubuyobozi bwa sosiyete sivile mu Minembwe bushinja umuyobozi mukuru wa gisirikare ukorera mu Minembwe witwa Colonel Katembo Honore uburangare mu gutabara abaturage bicara bicwa n'abagwanyi babo Mayimayi umunsi ku munsi, aho abaturage bavuga yuko uyu Colonel yababwiye ko atakwivanga mu ntambara y'abasivile kandi ko abategereje amabwiriza avi Kinshasa kugira ngo atabare abaturage.
Iyi ntambara igize hafi icyumweru cyose ibera mu nkengero za Minembwe, twagerageje kubwira igisirikare tubatakira tubereka yuko Mayimayi yateye imihana n'abaturage, kuko urabizi kimwe mu nshingano za gisirikare ni ukurinda abaturage n'ibintu byabo. Ariko ibyo byose ntacyo bakoze kugeza kuri iyi saha, hari imihana imaze gusha, winyine Rutigita yahiye, Masha yahiye, Karongozi yahiye, abaturage bariho barahunga. Urabona kugeza no muri centre abantu ko baratangira guhunga, noneho abasirikare ubwo waduye yegereje hano mu muhana wa Madegu niho tubonye abasirikare bahaguruka. Nistawuzi nimba wenda hari ico bakiramiye, ariko kandi tutekereza ko harimo akagambara.
Gusa ku gicamunsi cyo kuri uwa gatatu, Colonel Honore Katembo yavuye muri centre yo mu Madegu akora urugendo rw'ikilometero kimwe yerekeza mu mwana wo ku Runundu ajya kwitanga abagwanyi bo mu Mayimayi barimo bashaka kwinjira muri centre yo mu Madegu. Ku mugoroba kuri uyu wa gatatu ubwo twateguraga inkuru, abasirikare ba FARDC bari bavuye mu mikenke ho mu secteur y'Itombwe bakoze urugendo rw'ibirometero bigera kuri 40 n'amaguru, bashobye gusubiza inyuma abagwanyi bo mu Mayimayi bari bageze mu nkengero za centre ya Madegu. Saa 11 n'igice abasirikare ba Colonel Katembo banze kubaha amasasu, bityo bituma kurasana hagati y'abasirikare ba Katembo n'abasirikare bari bavuye mu mikenke, nubwo nta wapfuye cyangwa se ngo akomereke.
Bo abasirikare bake basiranyemo n'abari barinze depo bashakaga babonaga abandi basirikare basa n'abanyamurenge cyangwa se basa n'abavugwa mu Kinyarwanda bashaka kuhagera bakarasa bagashaka kurasa, ariko tukumva bashaka kuvuga ngo bashaka koko Mayimayi yizera ko gufatiza ibikoresho za leta zari bihari.
Iyi ntambara y'abagwanyi babo Mayimayi uyu munsi ibaye mu gihe abayobozi bakuru b'intara Kivu y'Amajyepfo barimo guverineri, abajenerale hamwe n'abaserukira moko atuye Buvira na Fizi bateraniye Buvira mu biganiro byiga ku mutekano muke uri mu misozi miremire ya Buvira na Fizi, ariko abanyamurenge bakaba bahagaritse ibyo biganiro kubera umutekano muke uri kubera iwabo mu Minembwe no mu Bibogobo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Buvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
Turagushimiye Vedaste kuri iyo nkuru. Mu Burundi amashyirahamwe atatu yigenga ari ku butaka bw'igihugu ariyo AJAP, Avemi 26 na Kasaf ariyamiriza icegeranyo giherutse gusohogwa na Human Rights Watch, ishyirahamwe rihanganiye agateka ka muntu ku isi, isaba urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi guhana abategetsi bagirizwa amabi akorerwa batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Amashyirahamwe ahamagarira Abarundi n'amakungu kwima amatwi iryo shyirahamwe riharanira ubwigenge bw'ikirema muntu, agakwiragiza gukorana n'abashaka gutoba amatora ya mu mwaka w'2020. Roje Wirikaneza niyo nkuru adufiti.
Mu itangazo rusange ayo mashyirahamwe yasohoye rigasomwa n'umukuru w'ishyirahamwe ry'urwaruka ruhana iterambere rya Afurika JAP, avuga ko anegura ibyashyikirijwe na Human Rights Watch mu cyegeranyo cyayo cyo kuwa 12 ku kwezi. Iryo shyirahamwe ryadomye urutoki kuri bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure n'abajeje intwaro ko bafite uruhara mu iburabuzwa hamwe n'ihamwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu makomine atandukanye y'u Burundi, na cyane cyane aho mugambwe Senere wa Gatonrwasa. amashirahamwe ya V26 Kazafu na Jap ahamagarira abarundi n'amakungu kudaha amatwi ivyo Human Rights Watch yasavye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano gukurikiranira hagufi ba mu Burundi no guhana abategetsi bagirizwa ayo mabi yerekana ivyo yagize iryo shirahamwe mpuza makungu rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu. Eric Nsengimana n'umukuru wa Jap.
Human Rights Watch ibandanya yerekana uguhengama hamwe n'agatima k'amacakubiri kajyo aho rivuga ingoro y'umugambwe SNL yaturiwe muri komine Nyabiraba ariko ntigigere rivuga ingoro y'umugambwe CNDD-FDD yarashwe muri komine Mpanda. Amashirahamwe AJAP Kazafu na V26 afata izo nkuru zicafuza Burundi muri kino gihe kidashika n'umwaka gisigaye ngo amatora y'umwaka w'2020 abe nk'uburyo bwo gutera ubwoba bene gihugu no kwiyamamariza abasambura Burundi kugira ngo bikunde badusubize mu ihumbi nk'uko vyagenze mu mwaka w'2015. Igitangaje kandi Human Rights Watch ntaco gigeze rivuga kubijanye n'abatembagaje ubutegetsi mu mwaka w'2015 hamwe n'imigumuko yahitanye abantu n'ibintu ndetse abo bantu bakaba batsindaro mu bihugu vya Buraya ababatumye.
Ayo mashirahamwe asana yibaza ibibazo nubwo atabitangira inyishu.
Muboba batavuga rumwe na leta n'umugambwe SNL canke Human Rights Watch yoba yarahawe amabanga yo kuba umuvugizi wawo kira noneho umugambwe SNL abanywanyi bawo beshi bari mu nzego zirongoye igihugu. Ivyo nivyerekana ko byukuri icinyegeje inyuma gikomeye mu vyo Human Rights Watch bishikiriza. Amashirahamwe aja Kazafu na V26 asaba ubutungane bw'Burundi gukora ico bujejwe mu guhana abakoze ayo mabi. Asaba kandi Human Rights Watch kwisubirako rikabeshuza izo nkuru z'ibinyoma ku Burundi canke mwo kimwe gyemere ko ryacitse umugambwe hanyuma rireke kwinyegeza mu kwitango riharanira agateka kazi na muntu.
Abafite ibyo basabwa si Human Rights Watch yonyene.
Amashirahamwe ya JAP, Kazaf na V26 arangije asaba abarundi muri rusangi kuguma bafatanye mu nda mu butandukane bwabo mu kwitabira ibikorwa by'iterambere mu kubaha indongozi by'umwihariko gushira inguvu hamwe mu kugwanya umwasi wa twese dusangiye ari wo bukene. Muri make bimama twibasesa nkuyoze n'amakuru y'ibinyoma acamwo imice abantu.
Human Rights Watch sijyo shirahamwe ryonyene muri no minsi ryasohoye amatangazo risaba makungu gukurikiranira hagufi ba mu Burundi. Mundu guheze shirahamwe rikinga matati International Crisis Group naryo ryavuze nk'ibyo nyene ryo ryashitse kure rigeraho risaba umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase gufatira ibihano Burundi kugeza no kwiyumvira kubufuta muri uwo muryango hamwe abategetsi batokwemera ibiganiro bitumanye politike bahunze igihugu batahuka gutegura no kuja amatora y'2020. Ariko umuhuza w'abarundi Edwa Nduwimana yamaze kubakura ku nzira abacibaza ko hagishoboka ibiganiro bibera hanze y'igihugu. Mundu weze yavugiye i Bujumbura ati ibiganiro bibera hanze y'igihugu vyararangiye ntibizongera. Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Kanya turasezerana yamara imbere yaho reka dusubiye tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Abantu ibihumbi n'ibihumbi batonze ku mabarabara mu bisagara bibiri bikomeye byo mu buraruko bwa Ethiopia no Moscow wa gatatu hari muntu mbere y'ukunamira abategetsi bishwe muri kudeta yageragejwe muri ako karere.
Muri iyo kudeta habaye imirwano yahitanye abantu benshi barenga rero batanu bari batangajwe mbere. Ibyo ngibyo ni umuvugizi wa leta wa guverinoma y'intara ya Muhara wabibwiye ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza.
Naho muri Mauritania mukandida yarangije mu kibanza cya gatatu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri icyo gihugu Mohamed Ould Boubacar yitwariye ku munsi wa kabiri rwego rujejwe kubahiriza ibwiriza mu rwego rujejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro mu gihugu.
Nawe inama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma 20 bikize kurusha ibindi ku isi zaterana ku wa gatanu no ku wa gatandatu mu mujyi wa Osaka mu Buyapani. Muri iyi nama ya G20 hazaba harimo abakuru batatu b'Afurika, abakuru b'ibihugu batatu b'Afurika, umwe ariko ni umunyamuryango n'uburenganzira bwe, abandi babiri wa Senegal n'uwa Misiri n'abatumirwa.
Aha niho turangirije amakuru twahite bafitiye. Dushimire engineer Pierre Handley hamwe na Fasigere yewe yadufashe kugeranya ibiganiro vyahagarikiwe na Frederic Nkundikije ku micro ari kumwe na Fidenio Ngabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.